Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Edirwe mubasuza kandi mbahikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Tangishaka, nanje ndabaramutse ndabahikaze mu biganiro byacu.
Akiza wanye ntambara cyitangura bacha mu 10 acumitswe umwitwa Mboni.
Uwo ni umwe mu banyagihugu wiboneye ubwicanyi bwakorewe umuturage wo ku mutumba Karamagi mu ntara ya Kirundo.
Muri Gambia amatora ariko araba, inyuma yayo imyirekano ntiyemerewe.
Umugenzuzi w'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu yatangaje ko itsembabwoko ririmo gukorwa muri Sudani y'Epfo, yemeza ko nta gikozwe muri icyo gihugu hashobora kuba genocide.
Colombia na Brazil barabandanya kwibuka abakinyi b'umupira w'amaguru baguye mu isanganya y'indege inyuma muri yindwi nyene, ibyo bihugu bikaba bibandanya kwibuka.
Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umugenzuzi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu yatangaje ko itsembabwoko ririmo gukorwa muri Sudani y'Epfo, yemeza ko nta gikozwe muri icyo gihugu hashobora kuba genocide. Yasmin Suka wayoboye itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye zikubutse muri Sudani y'Epfo yavuze ko kwicisha inzara abanyagihugu, gufata abagore ku ngufu no gutwika amago y'abaturage bituma abaturage batagira ingano bava mu byabo. Suka avuga ko abaturage bavuganye benshi bemeza ko niba ngombwa bazemera bagatakaza ubuzima aho kwemera kunyagwa imitungo n'ubutaka bwabo. Yavuze ko ibimenyetso bahabonye bisa n'ibitegura genocide nk'iyabaye mu Rwanda. Yongeye kwibutsa amahanga ko afite inshingano zo gutuma iyo genocide itaba muri icyo gihugu. Imirwano ishingiye ku moko muri Sudani y'Epfo imaze guhitana ibihumbi by'abaturage, abandi barenga miliyoni 2 bakuwe mu byabo. Iyo mirwano yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2013 hagati y'abashyigikiye Perezida Salva Kiir na Riek Machar wahoze amwungirije.
Tukiri muri Afrika, kuri uno munsi wa kane abanyegambia bariko baraja mu matora y'umukuru w'igihugu, aho Perezida Yaya Jame ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994, akaba agiye kwitoza muri icyo kibanza ikiringo kigira gatanu. Perezida Jame yagirizwa guhungabanya agateka kazi na muntu. Abanyegambia bagira ku bihumbi 180 nibo bafise uburenganzira bwo gutora mu bibanza 1400 byuguruwe kuri uno munsi wa kane. Perezida Jame hariko ahiganwa na Adama Barrow, umukandida aserukira urunani rw'imigambwe indwi itavuga rumwe na leta, hamwe na Mama Kande wo mu mugambwe wa Gambia Democratic Congress GDC mu mfunyapfunyo. Abanyegambia baba mu mahanga bavuga ko leta yahagaritse uburyo bwo guhanahana amakuru harimo n'imbuga za internet, kandi ko bitabakundira gushikira bakandida babo n'ibiro by'amatora. Bamwe mu banyegambia baba hanze y'igihugu batanguye kwagiriza Perezida Jame kuba yivye amatora ataranaba. Seihu Mbalu, umutunganya bikogwa mu mugambwe GDC ari hanze y'igihugu, avuga ko hari amanyange menshi mu matora, kandi ko nishira hamwe y'ubumwe bwa Buraya yimwe uburenganzira bwo kuja gucungira ayo matora. Perezida Jame yagabishije ko imyirekano naho izoba ari yigirwa mu mutekano itemerewe inyuma y'amatora y'uno munsi. Aho ni mu gihe ku nshuro ya mbere abanyagihugu bari batanguye kugwanya ubutegetsi bwiwe ku mugaragaro. Perezida Jame ati nta mpamvu iriho yo kugira imyirekano. Yongera akavuga ati imyirekano ntiyemerewe kubera ari bumwe mu buryo bukoreshwa mu gutembagaza ubutegetsi muri Afrika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igihugu cy'Uburusiya cyongeye gutangaza ko kizakomeza gushyigikira igisirikare cya Syria kugeza kigaruriye umujyi wa Aleppo. Ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov nyuma y'umubonano yagiranye na mugenzi we wa Turukiya Mevlut Cavusoglu. Abo bayobozi batangaje ko imigambi yo gushakisha amasezerano y'agahenge muri Siriya ikwiye kwihutishwa. Igihugu cy'Uburusiya gishyigikiye leta ya Siriya mu gihe Turukiya yo ishyigikiye inyeshyamba zimaze hafi imyaka itanu zirwanira guhirika ubutegetsi muri Siriya. Twakwibutsa ko ibitero by'indege bigabwa n'ingabo z'Uburusiya ku mujyi wa Aleppo bikomeje kwamaganwa n'amahanga kuko ngo byibasira inzirakarengane z'abasivili. Stephen O'Brien uyobora ibiro by'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubutabazi akomeje guhamagarira ibihugu bikomeye ku isi gufasha bikarengera inzirakarengane. Ku munsi wa gatatu O'Brien yabwiye akanama k'umutekano ka ONU ko abantu basaga 25,000 bamaze gukurwa mu byabo mu duce twigaruriwe n'inyeshyamba turi mu burasirazuba umujyi wa Aleppo. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, Samantha Power, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, yavuze ko igisubizo cy'ibibazo muri Siriya kigomba kuva mu nzira y'ibiganiro. Yemeje ko nubwo leta ya Siriya yakwigarurira umujyi munini nka Aleppo, bitavuze ko intambara izabirangiye mu gihugu.
Ejo ku munsi wa gatatu abakunzi b'umupira w'amaguru mu gihugu cya Brazil no muri Colombia bafashe akanya ko kwibuka abitavye Imana mu ntango z'indwi aho indege yari itwaye abakinnyi b'umupira w'amaguru b'igihugu cya Brazil bagira isanganya hafi y'igisagara cya Medellin muri Colombia hagapfa abantu 71. Mu gisagara cya Medellin abantu 40,000 buzuye mu kibanza uwo mugwi wa Brazil wari utegekanije gukinana n'umugwi wa Atletico National Club wa Colombia. Abatari bake bari bafise imyambaro yera n'amashugwe aho bagenda basoma amazina yabo bakinnyi b'umupira w'amaguru bongera bafata umunota w'agacerere wo kubibuka. Umushikiranganji wa Brazil ajejwe imigenderanire n'amahanga Jose Serra yashikirije ijambo abari bitavye ico gikorwa ababwira ko kubona bafise ibara ryera n'igicatsi ari ikimenyetso cy'ubumwe hagati y'ivyo bihugu. Ku munsi wa gatatu nyene amajwi yari yavuye muri iyo ndege yagize insanganya agashigwa ku binyamakuru no ku mbuga za internet yumvikanyemo ijwi ry'umudereva w'iyo ndege asaba inshuro zitari nke uruhusha rwo kuyururutsa kubera ibitoro byari byaheranye kandi atamuriro uri muri iyo ndege. Abategetsi bakeka ko iyo sanganya ishobora kuba yatewe n'ibitari bike, ariko abahinga bavuga ko iyo ndege yagendera mu kirere cyo hejuru cyane nk'uko byari bisanzwe, ariko kubona itaturitse imaze kugwa hasi byerekanye ko koko igitoro cyari cyabakamanye. Muri iryo sanganya hararokotsemo abantu 6 gusa.
Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byongeye kuzamuka kuri uyu wa kane nyuma y'uko ibihugu bicukura peteroli bigize umuryango OPEC bitangaje ko byafashe icyemezo cyo kugabanya peteroli ku masoko kugira ngo igiciro kizamuke. Icyo cyemezo cyatumye ibiciro bizamukaho ibice 10% kinazamura isoko ry'imigabane y'ibikomoka kuri peteroli. Kuri uyu wa kane akagunguru ka peteroli kagurishwaga $50. Minisitiri ushinzwe ibya peteroli w'igihugu cya Iran yatangaje ko ibihugu bigize umuryango OPEC byiyemeje kugabanya umusaruro wa peteroli kugeza ku bugunguru 1,200,000 bingana na 1% ry'umusaruro ku munsi. Ibihugu bigize OPEC birasaba ibindi bihugu bitari muri uwo muryango nabyo kugabanya umusaruro. Ibyo bihugu byifuza ko igiciro cy'akagunguru cyaba hagati y'amadolari 55 n'amadolari 60. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Amakuru yo mu biyaga binini. Hari umunyagihugu wo ku mutumba Karamagi muri komine n'intara ya Kirundo yaraye yishwe n'ibikomere vyaho yacumiswe. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko yacumiswe n'umugwi w'abayisilamu basengera kuri uwo musigiti. Jean Paul Mbonimpa yarasanzwe arongoye CNDD-FDD ku mutumba Karamagi. Abanyagihugu bavuga ko hari hagize iminsi hibonekeza icuka kibi hagati yabo bayisilamu n'imbonera kure za CNDD-FDD. Umwe muri abo bayisilamu amaze gufatwa. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kumusi wakabiri kumugoroba niyo hachu mitkwa imbogita urongoye ugwaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD turi ku mutumba wa Karamagi muri komine ya Kirundo. Yohani Paul Mbonimpa yaciye ajanwa ku bitaro byo mu Kirundo akihashika aca yungururizwa ingozi ari naho yacikaniye ku mugoroba wo kuri uwa gatatu. Bamwe mu banyagihugu bari mu micungararo yaho yacumitiwe baratubwira iyo urupfu rwiwe rwaturutse.
Umukuru w'umutumba ni batelefonye umuntu nga umubwira ati uwo muntu aciye ngaha mu barabara arateye amakenga ni umuhagarike. Hama bamuhagaritse guhagarara araha ati jese impagarara nta n'umwe afise uruja wo kumpagarika. Bageze igihe barajyonka ngo mu barabara aca telefona mugenzi we yitwa Ndi Mukaga ati ngurabe ati bwa buhungu bwigira imbonera kure bwampagaritse tinyaruka kiya guma senga ngaho ngo barayo akibaro ibyo abisilamu ntabyo tuzi akiza banye ntambara cyitangura baca mucumika igita acumitswe umwitwa Mbonimpa
we yanse guhagarara ni
ni uwitwa Bigirindazi ni we nyine yamucumise kubera yaje afise imbugita mumina.
Ku ruhande rumwe abanyakaramagi bavuga ko Mbonimpa Jean Paul yuba yazize impanuro yatanze ku matati y'amatongo yahuza umwe mu bagirizwa kumucumita n'abo mu miryango yiwe. Ku rundi ruhande naho hari abavuga ko abayisilamu harimo uwagirizwa urupfu rwa Jean Paul batacana uwaka n'abatware co kimwe n'imbonera kure.
Ubwo rero wanashaka kugira ngo uwo muhunga ape intego iyo yacipa yavuye ku matongo uwo mugabo ari kaborana n'uwundi muntu wo hakurya bapfuye ibiti batemye ku karimbi. Mugabo uwo mugabo acararahira ati nta batware nta n'abagabo nkeneye boja ku itongo. Mugabo Mbonimpa arababwira ati none mwase abatware mukanka abagabo ko bataja mu itongo. None mwumva umuti wanyu uzoboneka gute ngo wewe wigira kuri imbwa y'imbonera kure ati genda wajyanye ya mpimbiri yawe yose ize
mu bisanzwe ukatumvikana kurahari hagati dufate y'intwari haru n'uwo mugwa basiramu kuko abasiramu bo wanashaka intwaro ntibanayemera bagwanya rero n'aba basore bitwa imbonera kure umba bantu bashana kubabona.
Abanyagihugu baganire n'ijwi rya Amerika bavuga ko umusigiti wabo bayisilamu uteye amakenga kandi ko ababusengeramwo bababaniye nabi.
Umusigiti wo mu Kirundo n'uwo ngaha mu Karamagi ntibihuye. Umva ni umusigiti w'abantu bane wigenga uteguye ubwicanyi bwo mu Karamagi gucumita abantu.
Burya wanashaka n'intwaro ya mama n'uba barawuranduye wose abanyagihugu. Mugihe intwari ivuga ati reka tubicishe mu muco. Mugwo bose abanyagihugu bavuga ati uyu musigiti nurandugwe kuko iyi ntego yose y'aba bantu batanguye kuyicwa niho biteguri. Mugatondo mu mutwenzi baba bafise ayo macumu n'inkota ngo bagiye gusenga n'abo bantu n'abasenzi bwoko ki.
Nuredine Ali Adelar alongoye abayisilamu mu ntara ya Kirundo avuga ko ibyakozwe byubazwa abo byagirizwa ku gatwe kabo. Ku bijanye n'umusigiti wo ku mutumba wa Karamagi umukuru w'abayisilamu wo mu Kirundo avuga ko uwo musigiti utazwi mu muryango w'abayisilamu wo mu Kirundo aserukira. Twarondeye musitanteri wa komine Kirundo kugira agire icyo abivuze ko Stani Misago arongoye komine ya Kirundo yavuze ko atari hafi. Umukuru w'umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo avuga ko babandanya gukorana n'intwaro mu gukurikirana ivyashitse kandi ko umugizi wa nabi atarafatwa. Abiri ahishaki amenyesha ko atawovuga ko ubwo bwicanyi bufatiye kuri politike cyangwa ku idini.
Bamaze kubitubwira twarakurikiranye mu mwanya turusa n'abahurura dusanga umuntu w'umwene gihugu asanze aserukira abandi mu gwaruka w'umugambo CNDD-FDD ku mutumba wa Karamagi dusanga ba umugizi wa nabaheje kumucumita imbugita hama dusanga abene gihugu baje guhurura basanga uwo mugizi wa nabamaze kwiruka gushika uyu mwanya turimo turavugana nuko inkuru duvise abene gihugu baduhaye tumaze kuhashika twasanze umugizi wa nabamaze kugenda ariko twebwe aserukira abandi ni kuvuga ngo uriya ngo nuko yari umuyisilamu cyangwa ingwa ari mu mugambi kanaka mu ntara ya Kirundo dusanze tubanye neza n'indi migambwe ariko turazi yuko mu mugambi uriya hasanzwe hari abafite ingeso nk'uko mu mugambi CNDD-FDD ho bari bafite ingeso ariko uwo muntu yarahohotewe cyane.
Ikiziga cya Yohani Paul Mbonimpa kiracyari mu buruhukiro bw'ibitaro ingozi. Ababanyi inshuti n'abagenzi batumenyesheje ko bakiriko baregeranya uburyo kugira bashobore gutana ikiziga kugishingurana iteka. Mu Kirundo mu buraro ku bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Tuve mu Kirundo tunyarukire mu Rwanda. Ubushinjacyaha mu rukiko rwa gisirikare burasabira Suriyotona Henri Jean-Claude Seyoboka kubafunzwe iminsi 30 y'agateganyo igihe bukimukoraho iperereza ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu bumurega. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Mbere y'ukwinjira mu cyumba cy'urukiko, Suriyotona Henri Jean-Claude Seyoboka yabanje guhoberana n'ibineza neza ku maso na bamwe mu bagize umuryango we bari baje kumva iburanisha, bagaragarizanya urukumbuzi n'amagambo yumvikanisha ko badaherukana. araregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu inkiko gacaca zari zaramukatiye igifungo cy'imyaka 19 dahari. Ubushinjacyaha bwabanje gusaba urukiko gutesha agaciro icyemezo cy'inkiko gacaca kugira ngo ubone kumumenyesha uregwa ibyaha umukurikiranyeho. Nta mpaka zavutse kuri iyi ngingo urukiko ruhita rugitesha agaciro. Ubushinjacyaha bukurikiranye ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu kuri uyu wahoze mu ngabo za FARC zatsinzwe. Ibyo ni icyaha cy'ubufatanye cyaha mu gukora genocide, gucura umugambi wa genocide, gufata no gusambanya abagore ku ngufu n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Byose ubushinjacyaha buvuga ko Lieutenant na Seyoboka yabikoreye mu mujyi wa Kigali hagati ya 1993-1994. Ibi byaha byose Lieutenant na Seyoboka araburana bihakana. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko rwa gisirikare ko Lieutenant na Seyoboka ari umwe mu ngabo zatsinzwe zashyize mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi. Ni imvugo itashimishije umwunganizi we mu mategeko Maître Robert Nkundabatware, kuko asanguregwa akiri umwere nta mpamvu yo kumufata nk'umunyabyaha mu gihe no mu gisirikare cy'ubutegetsi buriho hagaragaramo bamwe mu bahoze mu ngabo zatsinzwe. Ubushinjacyaha buvuga ko yatoje interahamwe gisirikare mu mugambi wo kuzitegura kuzakora genocide. Bwavuze ko ku busabe bw'uwari umugenzuzi w'amashuri muri segiteri ya Nyarugenge Angelique Mukandutiye n'uwari Conseil Odette Nyirabagenzi, Lieutenant Seyoboka ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 4/1994 yayoboye inama yo gucura umugambi wa genocide ku buryo ibitero byishe abatutsi mu Kiyovu hazwi nka Sela Centre d'enseignement des langues africaines mu Kiyovu cy'abakire no kuri Kiliziya ya Mutagatifu Paulo mu Kiyovu cy'abakene yarabiyoboye ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 4. Ubushinjacyaha bushinja Lieutenant Seyoboka ko hagati ya tariki ya 15/20 z'ukwezi kwa 5/1994 yagabye igitero cyishe abatutsi kuri Eglise Sainte Famille kandi ko yafasha na sambanya ku ngufu umugore witwa Guwimana Chantal, buramushinja n'impfu za André Kameya na Dr. Theoneste Gafaranga. Asubiza kuri ibi birego, Lieutenant Seyoboka mu ijwi ryumvikanishaga ko akomeye imbere y'umucamanza yavuze ko umusirikare adashobora kujya mu bikorwa bya gisivile atabifitiye uruhusa rw'abamukuriye. Yavuze ko inyandiko zose z'igisirikare cyatsinzwe ingabo za RDF zazibitse, bityo ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza niba koko hari aho yitabiriye ibyo bikorwa. Uyu winjiye igisirikare muri 1991 avuga ko yakinjiye ataye amasomo muri kaminuza i Butare, ariko ko kuri amwe mu matariki aregwaho ko yakoreye ibyaha yari yarasubiye mu bizamini. Ahereye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 indege ya Perezida Juvenal Habyarimana yahanuriweho ari na sebukwe w'uregwa Colonel Eric Sagatwa, Lieutenant Seyoboka nta na hamwe yigeze ahuza n'ubushinjacyaha ku matariki buvuga ibikorwa bumuregaho. Aravuga ko hagati ya tariki ya 15 z'ukwa 4 n'iya 2 z'ukwa 5/1994 atigeze akandagira mu mujyi wa Kigali. Ku itariki ya 2 z'ukwa 5 avuga ko aribwo yahungishije mukase bari bagiye kwica kuko yari umututsi kazi. Yemeza ko yari yafashe umwanzuro kuyo hagira umukoraho rwari bubu rupfu rwe. Yavuze ashimitse ko ahungisha mukase Gisenyi we n'abasirikare bari bamurinze bari biteguye bihagije. Yagize ati "Aho ntagiye kubabeshya, twagiye turi arumejisco dan." Ku matariki genocide yari rimbanije ari na ku rugamba hagati y'ingabo za FARC na APR rwari rutoroshye muri Kigali, suriye tunaseye bakavuga ko yari afite imirimo ikomeye aho bashoboraga kura mu kabarasa bukarinda bwira ku buryo bitashobokaga kugira ibinda bibangikanya nabyo. Yavuze ko igihe haramuka habonetse inzobere mu by'urugamba zagaragaza ko bimwe mu byavuga n'ibyo aregwa bihabanye ubwabyo. Ikindi uyu wahoze ari mu mutwe w'ingabo zirashisha intwaro ziremereye yavuga nuko yandikiye abahoze bakuriye urwego rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, nyakwigendera Jean de Dieu Mucyo na Gerard Gahima bagaragariza ko ntaho ahuriye n'ibyo aregwa. Ubushinjacyaha buvuga ko bumukurikiranyeho ibyaha bikomeye kandi ko hari impamvu ko igihe yafungurwa by'agateganyo byabangamira imigendekere myiza y'urubanza, bugasaba ko umucamanza yafata icyemezo cyo kuba mufunze iminsi 30 y'agateganyo. Uruhande rw'iregura rwo rurasaba kurenganurwa. Lieutenant Seyoboka n'umwunganizi Maître Nkundabatware basabye umucamanza kuzashingira ku bimenyetso by'impande zombi. Uru ruhande rugaragaza ko gufungura by'agateganyo Lieutenant Seyoboka ntacyo byatwara kuko ntaho ashobora gucikira ubutabera. Yageze mu Rwanda hagati mu kwezi kwa 11 uyu mwaka avuye muri Canada. Icyemezo kizamenyekana ku itariki ya 5 z'uku kwezi kwa 12. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze cyane umunyamakuru wacu. Ikigali mu Rwanda, ihuriro ry'abahanga mu kubaka mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba riratangaza ko rigiye gukorana na Leta y'u Rwanda mu kubaka amazu menshi kandi akomeye azabamo abantu basanzwe batuye mu manegeka. Ibyo byavuzwe n'umuyobozi w'iryo huriro mu nama iteraniye Arusha muri Tanzania. Ni nkuru y'umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Urunani ruhuza abahinga mu by'ubwubatsi mu karere ka Afurika y'Ubuseruko ruvuga ko rubwirizwa gukorana ishaka n'ubwitonzi kugira ngo amazu n'inyubako zidakurikije amategeko cyane cyane mu bisagara ziveho mu minsi mike. Ni muri iyo ntumbero ubwo runani ruvuga ko ruriko rurakorana na Leta y'u Rwanda mu gutora no gutunganya neza ibibanza bizokubakwamwo amazu agenewe kwimurigwamwo abantu bose baba mu bice bibangamiwe n'umwuzurira w'amazi canke indagurika ry'ibihe aho bita mu manegeka. Engineer Fred Gwihunda umunyagwanda atwa ruguru nane mu karere kose ahantu rabubatsi bose bazokorana muri ico gikorwa kwirinda gukora ibintu bitaramba kubera inyungu zabo
ni planning itarakozwe mbere neza abantu bubaka hatagenewe kubera ko batarafite aho bajya icyo dufatanya na leta uyu munsi nkuvuga ngo nkaba engineers ni gukora ibishoboka mu buryo bwose ari gukora izo planning turafatanya inama turazikorana ari gukora model houses model villages turafatanya kugira ngo turebe buryo twakora imiturire inogeye abanyarwanda ubushobozi dufite bwose turafatanya na leta kugira ngo tu planning ibyo bibazo at the end of the day bireba abanyarwanda buri wese kugira ngo dushakire hamwe ibisubizo nuko bagomba gukora ibikwiye kuvuga ngo icyakora cyose ntagikora ari kizamara umunsi umwe agikora ari ikintu kirambye ntakore gusa ngo arashaka imibereho arashaka amaramuko kandi ayo mamaramuko at the end of the day ntago azana yabona kuko nakora ibyo bintu bigapfa cyangwa bikandira ntibabe corrupted ugatekereza amafaranga kandi anashira ntarebe ingaruka zirimo
Gwihinda yizeza abanyarwanda ko nibikoresho byose bizokoreshwa ari bihingurirwa mu gihugu nka byose
made in Rwanda n'ugushaka kugira ngo abanyarwanda bikorere ibikoresho byabo mwanye kugira ngo bajye kubifata hanze kandi birashoboka nta kinanidanye bagira amafaranga kandi bakemura ikibazo ayo madevizi yajyaga hanze ntabakigiye hanze
ubwo runani rumenyesha ko rugifise ikibazo gikomeye c'abubatsi bubaka amabarabara canke izindi nyubako zidakomeye maze nyuma y'iminsi mike zikabomoka bavuga ko ivyo bitumwa nuko bamwe muri bo bagihabwa ibiturire canke bakanyoroza ibikoresho bitandukanye nk'isima ivyuma n'ibindi
gutekereza amafaranga akibagirwa ibyo akora akibagiza ingaruka zirimo akumva yuko we yabonye amafaranga uyu mwanya ibindi arabyirengagije ahita arakoreshejwe ibyo rero byose nibyo navugaga ni imitekerereze kuko iyo umuntu agiye mu kazi utekereza buryo ukora akazi neza atari ugupfa gutekereza gusa ngo ngiye gushaka amafaranga abantu bagatekereza mu buryo bwagutse bagashaka uburyo baba investors na developers ibibazo bihari ntago nkwiye gutera ibibazo ahubwo nkwiye gukemura ibibazo ikibazo wo umuntu public ibona wowe ukwiye kukibonamo opportunity
Munama yago igira 10 yatanguye kuri uyu wa kane yarusha muri Tanzania ubwo runani rw'abubatsi n'amashiramwe yabo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ruvuga ko abubatsi babwiriza gukorera hamwe kubwabo baba bubaka amabarabara abubaka amazu abakora ibikoresho byo gusakara no kubaka amazu canke abo mu gisata c'umuyaga nkuba hamwe n'abacokora ubutare bose babaye magiriranire niwo muto wo guteza imbere ico gisata mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko Pierre Claver ni inkuru yarusha kubwijwe rya America
urakoze cyane Pierre Claver ni inkuru aho yarusha tugaruke mu Burundi inyuma y'amezi atatu hatowe inzego nshasha z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD umugambwe wahaye ikiganiro amenyesha makuru n'abandi mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye n'umenyesha makuru wacu Eloge buri kaneza yari Bujumbura amucira ku mayange ivyashikirijwe
nagomba kukumenyesha ko n'abatwumviriza twiganje kwa amenyesha makuru gusa ariko cari ganiro cuguriwe abantu bose amenyesha makuru mbere cyitabiriwe n'abanywanyi mugambo uri ku butegetsi batari bake na cyane cyane bari mu nzego abashikira nganji abashinga amateka abakenguza amateka eka n'abandi bari mu byindi nzego haba mu gisagara cya Bujumbura cyankandi n'abandi banywanyi mugambo uri ku butegetsi batari no mu nzego hamwe n'indi migambwe ikorera hamwe mu Burundi n'amashyirahamwe ategamiye adahanira igicaro bya politiki na nyine yari yatumiwe muri icyo kiganiro muri icyo kiganiro nk'uko bivuze rero Fidele umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ari nawe wa mbere abari umunyamabanga mukuru w'umugambwe kuko nko hejuru y'umugambwe kuko twari umugambwe watwagwa n'umukuru w'umugambwe mu gisanzwe twavuga secretaire general ubu naho akaba ari wawutwara kera watwagwa na president ni ukuvuga iki kiganiro cyatunganyijwe mu ntumbero yo kuraba aho bagejeje ibikorwa nyuma y'amezi atatu hatowe inzego nshyashya ziyobora umugambi ku butegetsi CNDD-FDD umunyamabanga mukuru wawo rero Evariste Ndayishimiye yavuze ko yishimiye ibyo amaze kurangura amanama bagiranye n'abanyagihugu cyane cyane abanyamugambwe mu ntara zitandukanye ibyo babahamagariye gukora cyane cyane kurwanya ibiturire n'akamwana wa mama hamwe no kwigiruka iterambere yongera avuga ko bagiye kuraba mbere no hanze y'igihugu abanywanyi ba CNDD-FDD bongera bahura n'indi migambwe iri ku butegetsi mu bindi bihugu ariko hari ibibazo rero Fidele ritahaze ibibazo bijyanye n'ibiganiro hagati y'abarundi hamwe n'ibibazo bijyanye n'amaraporo arega Burundi agize iminsi asohoka aha umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ntajyumunwa agira ati ibiganiro bidakumira turabyemera niko atariko mugabo ubuze ibiganiro bidakumira uhamagara abanyamigambwe bose yemewe n'amategeko mu Burundi cyangwa ishyirahamwe yose yemewe atya nk'abantu bari mu busho n'amabohero bagirizwa ibyaha kanaka ati abantu bakwiye gutahura n'ahari ibiganiro bidakumira ko ari ibiganiro bizamwo abantu ataco bagirizwa ariko kandi yongeye ko kwiye ibiganiro nubwo hari ibintu batavugira imbere y'abanyamahanga n'umuhuza arimwo ko bizwi ko abarundi bapinda atakindi bapfa avuga mbere ko hari nabo bamaze kwivuganira we ubwiwe mu batavuganwa n'ubutegetsi bamubwiye bati CNDD-FDD mushaka kurya mwenyine mutaduhaye ariko nabagira ati none naho twaba tutabahaye abantu bacaje kwigunga cyane bo twegera akavuga ati turabe ingene dusarikanye niko ikintu cyagarutse ko n'ibya maraporo yagize ubwaruka ari ku butegetsi mbonera kure yuko zakoze amari atandukanye umunyamabanga w'umukuru w'umugambo ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye agira ati abanditse aya maraporo ni abantu bashaka guhamagarira umuntu wese abonye imbonera kure ngo azice maze azice aboneke nk'umuhigi kuko bamaze kuzihindura nk'ibikoko ati kandi n'abashaka gusubira gukwegera abarundi mu bwicanyi atariko twararemye twarakomeye imitima nta bwicanyi cyo gusubiramo
naho mu byo ibindi bibazo byabajijwe n'abamenyesha makuru washobora gutoramwo ibikomeye n'inyishu zo zatanzwe ni nk'ibi
abenshi hagiye harabaza batumire bari batumiwe ariko no guhakarorero nk'umuyobozi w'iradiyo Rema FM imwe mu maradiyo yari yaturiwe nayo ya mbere mbere yaturiwe ku munsi habigaragaza bw'ubushakashatsi k'ubutegetsi ku wa 13 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 yabajije ati mbega none ko tubona hari amaradiyo atarugurugwa hanyuma ubu bintu bigeze he mwebwe muhagaze hehe ko n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mu byivugo byawo uvuga ko uhanira demokarasi n'ubwikwishyira n'ukwizana kwa bose aha umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi yishyuye ko iki kibazo hamagiye kucishwa yabagiye kurengera leta kuko naho leta iriho ikomoka kuri CNDD-FDD yavuze ati twa twubahiriza inzego n'umuntu wese mu kazi kiwe ariko icyo tuguma dusaba twosaba nk'umugambo uri ku butegetsi ni uko ibintu byonyaruka hakerekanwa uruhara rw'umwe wese ati hanyuma ibintu bigasubira mu buryo ari abakora bagasubira abakora kuko twebwe twemera ko abantu bashikiriza ibyumviro mu bwigenge.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukanaho Oriane hari amakuru mashyashya avugwa ku isi.
Ego cyane Radio urakoze. Igihugu bihugu biciditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burengero bwa Aziya birashima ibihano bishasha bigenda byongerezwa n'akanama ka ONU kajejwe umutekano ku isi ku gihugu cya Koreya mu buraruko. Yamara bamwe bamwe mu karere ntibizera ko hari ikigiye guhinduka kuri leta ya Kim Jong-un. Muri ivyo bihano harimwo igitigiri ntarengwa ko by'ibizuku vyemerewe kugurishwa hanze y'igihugu cya Koreya mu buraruko n'ibindi bihano ku butaka bw'agaciro butemerewe kugurishwa. Ivyo bikazotuma leta ya Koreya yo mu buraruko ihomba amafaranga arenga ibihumbi amamiliyoni amajana 8 y'amadolari y'Amanyamerika ku mwaka.
Twababwiye ko umugenzuzi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu yatangaje ko itsembabwoko ririmo gukorwa muri Sudani y'Epfo yemeza ko nta gikozwe muri icyo gihugu hashobora kuba genocide. Yasmin Suka wayoboye itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye zikubutse muri Sudani y'Epfo yavuze ko kwicisha inzara abaturage, gufata abagore ku ngufu no gutwika amagwe abaturage bituma abaturage batagira ingano bava mu byabo. Aha nshuti niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye kuba duteze amatwi. Shimira injeniyeri na Fatuma Almas Karala begerenje aya makuru. Muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Jewe Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umugoroba mwiza. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.